Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3, kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ikaze rero mwese mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu kanya turanyarukira mu karere. Mu Burundi abanyepolitiki bamaze gutorwa n'imigambwe yabo ngo bazayihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu. Bakomeje gutangaza imigambi bazashyira imbere.
Umuvya politike ikintu tuzukwihatira cyane gose nuko intambwe abarundi bagezemo mu kunyihanisha abarundi. Iyo ntambwe tuzoyifasha kugira ngo tuyikimangire ku buryo abarundi mu budasa bwabo ata muntu azishyira kwinjira cya buhutu cyangwa cya bututsi cyangwa cya butwa.
Uwo ni vice perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo watowe n'umugambwe Iprona avuga ku migambi nyamukuru hazashyira imbere mu kwiyamamaza. Ikiganiro ni mu buryo burambuye rero mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Turabanza guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aka makuru tuyahereye muri Sudani y'Epfo, aho umwe mu bayobozi bakomeye batavuga rumwe na leta yavuze ko igikorwa cyo guhuza ingabo cyagombaga kuba bitarenze tariki 22 y'uku kwezi kitagishobotse. Mugenzi wanjye Edi Rwema turi ku nkano muri studio akomeze inkuru.
Guhuza ingabo za leta n'izinyeshyamba nibyo byagombaga kubanziriza ishyirwaho rya leta y'inzuba cyuho. Angelina Ten ushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryo guhuza ingabo yavuze ko bakeneye nibura ibyumweru bitandatu kugira ngo izo ngabo zihuzwe. Guhuza ingabo ni kimwe mu biteganywa n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mwaka w'2018 hagati ya Perezida Salva Kiir na Riek Machar utavuga rumwe na leta mu gihugu cya Ethiopia. Iyi ni nayo ngingo ikomeje kuba imbogamizi ikomeye ku ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Teni yavuze ko hari byinshi bigikenewe kuboneka kugira ngo igikorwa cyo guhuza ingabo kigerweho. Muri byo harimo ikibazo cy'amikoro avuga ko leta ye idafite. Ayo masezerano ateganya ko igisirikare cya Sudani kizaba kigizwe n'abasirikare n'abakozi bagera kuri hafi 83,000. Biteganyijwe ko Perezida Kiir n'uwo bahanganye Machar bahurira Addis Ababa mu mpera z'iki cyumweru mu rwego rwo kugerageza gushakisha umuti w'ibibazo bikomeje gutinza ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano bombi bashyizeho umukono.
Edi urakoze. Tuve muri Sudani y'Epfo tugaruka inaha muri Amerika, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abonana uyu munsi kuwa kane na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kuri perezidansi ya Amerika. Mugenzi wanjye Fidel Niyongabo hano muri studio arimo kudukurikiranira iyi nkuru. Fideli, abayobozi bombi barateganya kwibanda kuki?
Yitezwe kwa abategetsi babiri baganira ku byerekeye amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu bijyanye n'ubudandaji hagati y'ibihugu byabo. Hamwe ayo masezerano yoshikwa ko bwo babaye bwa mbere Amerika igiranira amasezerano nk'ayo n'igihugu cyo muri Afrika. Kenya ni igihugu gifitiye akamaro gakomeye inyungu za Amerika, ni mu gihe Amerika iri kigerageza guhangana n'Ubushinwa bumaze kugira igihagararo gikomeye muri Afrika. Ubushinwa bwararenganye Amerika mu bijyanye no gukorana na Afrika ku byerekeye ubudandaji haraheze imyaka irenga 10. Urugendo rwa Uhuru Kenyatta mu ngoro kwa perezida wa Amerika ni ikintu gishikagake ku bakuru b'ibihugu byo muri Afrika. Uhuru Kenyatta yarabonanye na perezida Trump imbere yaho mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2018. Perezida wa Amerika Donald Trump ntiyigeze yerekana ko Afrika ifitiye akamaro Amerika kuva ashitse ku butegetsi. Amerika yaragiranye amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu byerekeye ubudandaji n'ibihugu 20, yamara nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika cigeze kigirana amasezerano nk'ayo na Amerika.
Fidele Niyongabo urakoze. Reka noneho tunyarukire mu burasirazuba bwo hagati, aho umwiyahuzi yarushye imodoka mu basirikare ba Israeli. Iyo modoka yarushwe mu basirikare ba Israeli ikomeretsa 14 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Ni mu gihe ku butaka bw'Abanyepalestina hakomeje kubera urugomo rwakurikiye umugambi w'amahoro y'uburasirazuba bwo hagati Amerika yatangaje utaravuzweho rumwe. Abantu batatu bahitanywe n'amasasu ya Israeli. Ni mu bushyamirane bwabereye mu gice cy'uburasirazuba bwa Yeruzalemu n'icyasi Jordania kigaruriwe na Israeli. Umuvugizi wa polisi Mickey Rosenfeld yavuze ko umushoferi w'iyo modoka yamenyekanye yari yahise ahunga ariko yashakishijwe Yeruzalemu hagati no mu burengerazuba bwayo. Icyo gitero cyabaye mu masaha 8 za mu gitondo ziri hafi kuzura ku isaha yo mu karere. Amakuru atangazwa n'igisirikare avuga ko uwagabye icyo gitero yiroshye mu muhanda aho abasirikare bari mu karasisi. Umwe muri abo basirikare yakomeretse bikomeye ahita ajyanwa mu bitaro. Radio y'igihugu yavuze ko abahuwemo iyo modoka bari bagiye mu muhango kwinjizwa mu gisirikare mu burasirazuba bwa Yeruzalemu umujyi mutagatifu aho abayahudi bahora basengera. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Turabaranze rero ikiganiro hiwanyu mu ntara ni kimwe mu biganiro ijwi rya Amerika ribagezaho buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Reka rero tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Ikigo gikusanya amakori n'amatagise mu Burundi kimenyesha ko cyageranyije amakori ku nyubakwa zikodeshwa hangana na miliyari 3 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka ushize wa 2019. Inkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Hatangujwe kuri no wa kane isekeza ry'uno mwaka w'2020 mu gisagara cha Bujumbura urongo igisata cy'amakori n'amatagisi akaba yasavye abafise amazu bapangishije kwijukira gutanga amakori atagahato. Ubujejwe igisata kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBE yibutsa abarundi akamaro kayo ku buzima bw'igihugu no kubakibamwo. Joseph Ndayizeye akavuga ko hari abafise uruhara ruhambaye kugira icyo gikorwa cyo kwegeranya amakori n'amatagisi ku nyubako zipangishijwe gishoboke.
Twese turazi akamaro ko gutanga amakori n'amatagisi icyo bimariye igihugu. Ngarutse kuri bimwe bimwe no garuka ko amakori n'amatagisi kigobere cyanduza nuko yabivuze bidufasha mu bikorwa by'iterambere no kwiyubakira inyubako rusange tutazeye inze tutazeye amakungu. Aha no tanga nk'urugero hariho kwiyubakira gusanura amabarabara kubaka barabara kubaka amavuriro kubaka amashuri guhemba abasoda n'abapolisi hamwe n'abakozi ba leta. Mukaba mwumva rero umurimo dushinzwe mu kigobe wo gutoza amakori n'amatagisi gikorwa cyacu kitagenze neza tudashyigikiwe na mwese mwebwe mujeje intwara n'abamenyesha makuru bari ngaha n'ibinyamakuru byose bikorera mu Burundi ko icyo gikorwa kitoheza ngo kigende neza.
Eka n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura bwibutsa ababa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ko iyo batanze amakori n'amatagisi abagaruka ko Ramadani Nkurikiye umunyamabanga mukuru w'umukuru w'igisagara yari yitavye inama yo gutanga isekeza y'uno mwaka w'2020 yibukije uruhara rw'abajejwe intwaro muri icyo gikorwa.
Twebwe abajejwe intwaro mwebwe abustane abashef de zone abashef de quartier ko mugabe uruhara rubonese kugira ngo amahera azaboneke ku bwinshi ko iyo abonese agaruka mu bikorwa by'iterambere agaruka mu bijyanye twemereye abenegihugu kuzabarangurira mu gisagara. Ni muri iyo ntumbero rero fashani kigo obe kugira ngo duhimirize turabe uko vyogenda kugira ngo abene igihugu wumve yuko atari umuzigo ko hari amategeko ntihagira abantu aja mu bihano kandi hari ikiringo kigenewe kuja kumenyekanisha amakori amahera wawinjiza mu mazu pangishije bakaraba yuko bibereye ko baguca ikori canke ko atakori uwo guca.
Bamwe mu bajejwe intwaro nabo nyene bafise icyo basaba kugira bahimirize abafise amazu bapangishije kuja kubimenyesha ikigo OBR. Desire Mazimpaka ni musitanteri wa komine Mukaza asaba ko OBR yora ninyene yoha agashiruka bute abajejwe intwaro yo hagati bafasha mu kumenya abategerezwa gutanga ayo makori n'amatagisi
no kumanuka kugira ngo duhimirize uzi ko atari banga ryo gutwara umutumba amenya yuko byinshi bimuraba n'icyo ari gikorwa cyiwe. Mugabo yari intumbero zitaba mvuga ni obere nirabe ingene ikorana na administration kuko natwe byo tuba dufise uburyo be ikoresha nakamara kuko idutoreza imaira natwe twoyitoreje mugabo kubera ifise ibyo zuma nta buhinga ko twese turawufise ni ivyuma gusa n'uburyo baba bo gutanga no kumukuru w'umutumba amahera yo kwinjira muri akose
urongo gisata cegeranya makori n'amatagisi aratahura imyitwarariko yabajejwe intwaro Joseph Ndayizeye abasaba ariko kuba barafashe ikigo OBE mu kurindira ko ibintu bihindukana cyane cyane mu makomine agize igisagara cha Bujumbura
mu bisanzwe uno munsi kumbure ya mafaranga ava muri amazu akoswe kumbure aja mu kigega cha Meri ingene bigenda ibyo nibanga ryanyu murabizi ariko bizoshikaho le communes urbaines ziba sifizama autonome kuko iyo deba turayumva naho tutarimwe turayumva ariko bizoshikaho umustaneri wo muri miri abafizama autonome kumbure ubwo buryo bushike cyane bushikire abashefu do zone directement nico gituma rero twobasaba yuko mu bikogwa mukora nico gikogwa mu gishiramo mugasaba les chefs de quartier inzu yose mubona ipangishijwe yuko yoba identifié hanyuma tukabikurikirana ivyayo
warongoye gisata cegeranya makori n'amatagisi mu kigo OBE yibutsa abegwa nayo makori yo kunyubakwa zipangishijwe catanguye kugenekezo rya mbere ukwezi kwa mbere uno mwaka agasaba abatariturika ikigo OBE kubigira vuba mu ntumbero yo kwirinda ibihano bashobora gufatirwa
Desire Hatungimana arakoze kuri inkuru hejwe rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Tuve mu Burundi noneho twerekeza muri Tanzania aho leta ya Tanzania n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku munsi HCR uyu munsi kuwa kane ryacyuye impunzi z'abarundi barenga 400 bahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi ziyandikishirije gutahuka ku bushake. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu uri muri Tanzania James Jovin.
Tuzushima kubona dusiye kubona na twese dukomeye.
Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 119 igize impunzi 350 ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo zivuye mu nkambi ya Nduta. Mu nkambi ya Mutenderi hatahutse imiryango 26 igize abantu 60 Nyarugusu naho havuyeyo imiryango 8 igize abantu 17 bitegekanywa yuko zishikira Makamba na Ruyigi. Iryo rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura. Bamwe mu batanze ikiganiro bavuga yuko banezerewe gusubira mu gihugu cy'amavuko.
Ni ukuvuga icyo kintu nacyakiriye neza gose neza cyane bive n'ukuntu umuntu guhunguka ahunguka yuko avyiyumvisemo kandi icyo cyo gumuka ku bushake ni ikintu kiza gose bashobye gukora nako twagishima gose twashakiriye neza cyane
ubwo yituranezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse
usubiye mu gihugu cy'amavukiro kugende yumva kwa isaro
baremeza yuko bagiye kubanza ubuzima bushashya kubera bari bamaze ikiringo cy'imyaka myinshi barahunze
birinda byiteguriye neza ndetse nubwo tuzoba dushyitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteze igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe
ngiye kugira ngo menye ukuntu imibereho yaho imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire mukomeye kwisuganya ndamenya ko umuntu arisanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba abimenyereye ubuzima bw'aho hantu nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kwijyana uyu muntu kubijyanye n'ikintu cyose kiba gicanye ngo yasabwe kuko bamufasha asaba ko twofashanya tugafatana mu nda tukabaka tugira ngo twiyitaho nabo tukabyitaho ngo twese turaba umugabo umwe kandi tugafashanya mu buryo ibintu ko abo dusanze bakatwakira neza ngo tukabakurikirana mu buryo twebwe kumasha tuzane twifashije twitaye
abantu saba bari mu Burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko bo twitegurira ndetse n'akanyamuneza ndetse tuzushima kubona dusiye kubona na twese dukomeye
impungenge ziraba kuko ahantu maze igihe utahari ibintu bigora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi ugira umenye ati ibintu bimeze ku porogaramu nk'ubuzizi ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwokora gutya nawe ushobandanya n'iki bivanye n'ibyo usanzwe bageze
mu busanzwe jewe kwiyandikisha ni ku ngombwa y'umuntu nko guhunga ntawaje ahungana n'ubundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe
ingorane gusa nuko iyo twiyandikishije bateba kuduhungura niyo ngorane tubona
kuva umugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mpera z'umwaka w'2017 uru mwaka harataye impunzi irenga gato 10,000 ku bushake bwazo mu bitegeri bitangwa na ACR abasigaye mu nkambi za Ndutanya rugusa na Mutenderi barenga gato 180,000 gushika mu mwaka w'2021 bitegekanya yuko hazoba hamaze gutahuka barenga gato 72,000 abarenga gato 30,000 nibo bamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabibarutse ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ya Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu mezi hatatu gusa Burundi buzaba buri mu matora arimo ari mukuru w'igihugu abanyepolitiki bifuza kuziyamamaza muri aya matora baba abigenga cyangwa se abahagarariye amashyaka batangiye gutangaza imigambi yabo. Ijwi rya Amerika ikomeje guha ijambo abanyepolitiki babyifuza. Mu kiganiro muri sanga mu mwanya ushize mugenzi wacu Frederic Nkundikize yaganiriye n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo watorewe n'umugambwe UPRONA kuzawuhagararira mu matora. Yatangiye avuga ku migambi nyamukuru azashyira imbere mu kwiyamamaza.
Biragoye kuyivuga yose ngo tuyishobore mugabo nuko twifuza gushya imigambi mikuru mikuru irabishinga abarundi cyane cyane nko mu byerekeye politiki, ibyerekeye ubutunzi, ubutungane, imibano, ibyo byose ni ibintu bizabishinga. Nko mu bya politiki ikintu tuzokwihatira cyane rwose ni uko intambwe abarundi bagezemo mu kunywanisha abarundi, iyo ntambwe tuzoyifasha kugira ngo tuyishimangire ku buryo abarundi mu budasa bwabo ata muntu azosubira kwiyumvira ka buhutu cyangwa ka bututsi cyangwa ka butwa mugabo aje kwiyumvira ka murundi. Ni ukuvuga ubumwe bw'abarundi tuzobukomeza. Icya mbere, icya kabiri, tuzitegemeye kongera ingene duha ishusho nziza igihugu cyacu cy'u Burundi mu kunagura imigenderanire n'ababanyi n'ibihugu byo ku isi kugira ngo tugire ijunja n'ijambo mu makungu. Cyaga amasezerano y'Arusha mu bintu bitari byaje mu ngiro tubishyira mu ngiro kugira ngo bigende neza. Wa mugwi ujejwe amatongo tuzoshyiramo kugira ngo tuwuhe ikigega kijejwe gushumbusha aba canke abandi. Ni wa mugwi seve nawe nyene tuzofata mugongo ku buryo iyo mugwi inyarutsa igikorwa kugira ngo abarundi bamenye kahise kabo kandi bakamenye kumwe ku buryo abarundi bapfuye, abahutu barapfuye, abatutsi barapfuye, mbere n'abatwa barapfuye, abo bose abapfuye ni ibibazo suire guhitana abandi barundi bazira ubwoko bwabo.
Dutabwe kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose mwashikirije cy'ukunga ubumwe bw'abarundi kugira ngo ntihasubire kuvugwa umuhutu umututsi, ubuhinga muzokoresha cyangwa ibintu tuvuga mu strategie n'izi amareta yose yaje yavuga ko ashira imbere icyo kibazo eka harabaye n'umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi, ariko murazi ko ibyakurikiye uwo bumwe butigeze buboneka. Uwo munsi nawo ukaba ari umunsi w'ejo itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Strategie zanyu ni izihe? Ubuhinga bwanyu n'ubuhe muzokoresha kugira ngo uyu mugambi mushikire?
Ubuhinga bwa mbere ni uko twemera ubwo bumwe utazahato kandi ari umwe uvuye ku mutima. Icyo ni cyo buhinga bwa mbere. Icya kabiri ni uko muri kino kiringo tumaze turongowe na Michel Petero Nkurunziza yatugiye imbere arerekana yuko amacakubiri uko yaje abayazanye dusanga n'abantu baduhenze tuja muri ibyo turisambulira ko n'impene. Nicyo bituma muri iyi myaka tumaze twashoboye gukora uko dushoboye kose kugira ngo ako kamo ko mukuru w'igihugu tugashyire mu ngiro. Uno munsi tukaba dufite icyizere yuko abarundi bato bato muri rusange bamaze kubona yuko atari icyo bapfana, nta kintu kiruta icyo bapfana, kuko icyo bapfa ni gitoya cyane. Kandi turabona yuko mu mibereho y'abarundi uno munsi ubwo bumwe buriko burashinga imizi, naho twebwe abanyepolitiki bamwe bishobora kuvuga ubumwe butari ku mutima urabona yuko atamurundi n'umwe azosiya guhendwa no kubera amashakuri y'ubwo bucanga ikindi
nkuko twabivuze gushika ubu abanyapolitike bamaze gutangaza ko bazo kwitoza muri amatora bashika umunani ico gitigiri gishobora kwiyongera kintu mubona mwebwe kizobaha amahirwe yo kwitandukanya nabo bandi banyapolitike niki ikintu muvuga ko mwisangije mwebwe niki
ubwa mbere nuko umugambwe udasigana itona atari umugambwe usanzwe atari umugambwe cyo kimwe n'indi migambwe kuko umugambwe wazanye yo kwikukira mu kuvuga n'umugambwe wa kahise cyane umugambwe muri iyo makuba yose urundi bwaciyemo wayabonye kandi wagizemo uruhara kugira ngo amahoro dufise uno munsi abashitse ngaha n'umugambwe kandi wazanye intwaro rusange naho byagoranye ubu dushaka yuko intwaro rusange ija mu ngiro umugambwe w'isanitona n'umugambwe yakubu kuko uno munsi nimba ibintu bimeze uko bimeze nuko umugabo w'ishyirahamwe washyizemo uruhara ntangere kugira ngo amuhe umutekano nshyashagare ni umugambi wa kazoza kuko imigambi yose rwa gatore yateganyije Burundi itigeze ijya mu ngiro kubera abagwa nka biyago kubera abashatse kubicanishamo uyu munsi rero uyu mugambi ufise icyo uvuga gisumba n'iyindi migambi nicyo gituma twizeye neza yuko umugabo w'ishyirahamwe tubona ugiye ufata ubutegetsi utunganiza bene gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza radiyo hejwe rya amerika turi kumwe na radiyo done muri aho radiyo done
murakoze ndamukiriza umutumire nyakubahwa
arabumva
ndabumva
muri he radiyo done
yego amahoro neza cyane
muri hehe
amahoro
igitega akandi kazina kawe ninde
akazina ni ukeneza
duga ku ijambo ikibazo kimbe turi kumwe na vice president w'u Burundi akaba kandi
yego ndasinkambye bishimiranye ko aha umutumire kukuntu yagerageje gutunganiriza abadasigana ku njyana zari zadutse agasubira kwegeranya n'abari ko barasanzara jewe icyo no musaba nuko yogerageza kwegeranya n'abandi bose basanzaye iyo nkoye ubake umugambwe w'abadasigana iragi cyagwa gasore kuko birababaje kubona n'ukuri umugambwe wari wiyubatse nka kurya utanguye gusambuka hari abantu bafise ikintu bamaze kandi n'ubu bafise ikintu bomarira umugambwe gusa agerageze n'ukuri abasubiza hamwe nk'uko yatanguye kubikora kandi turabona ko biri kubigenda neza twizera yuko bose bazosubira hamwe hama tukubaka igihugu akandi ni nk'akabazo ndamubaza nagomba ndamubaze mu migambi bategekanya nk'uko dushobora kuvyizera ko umugambi ushobora gutsinda mbega nk'urwaruka bategekanya iki mu migambi bifuza kurangurira urwaruka
murakoze Dieudonne reka ivyo bibazo abyishura mu kanya reka tubanze dufate na Niyonsaba Adonisi duga ku ijambo ikibazo cy'imbwiro
ndo natomba ntangure nshimire uwo mutumire wacu
yego
nazo twashimira sawa nagomba ndababaze rero ikibazo mwibanya kuba babatumire
yego
teka muri ko muraraba ku bintu byabaye kuva 2015 kugeza uno munsi yego nka mwebwe nk'umukandida wo mu mugambwe ikorona hari ikintu mwaba mwiteze kuzokongera kugira ngo natwe tubone yuko hari ihinduka rizoba canke muzobandanya mukorera kuri ibyo byose byaranguwe muri 2015 nka mwebwe nk'uko uwo mutumira ahejeje kuvuga ubwa mbere niyihe migambi nyene muzoshira imbere kugira ngo twumve yuko tubaye motive
murakoze Niyonsaba Adonisi reka vice president wa mbere w'u Burundi atangura yishure eka agira icyo avuze ku cyiyumviro cya Dieudonne bukeneza eka n'ikibazo yabajije hanyuma aca atandukira n'icyo kibazo mubajije
ubwa mbere turashimira abo bose batubajije kuko bafashe baterereye abandi barabaza kugira ngo bamenye icyo dusanzwe cyerekeye ubumwe bw'umugambo w'abadasigana bifuna aho dushobora twaragerageje guhamagarira abadasigana bose bagwa gasoro twebwe rero hari ikibazo bakunda kuvuga kijanye n'abandi b'umugambo twebwe ntitwabifashe aho hose hafi twabifashe kuva ku badasigana ba kera abana babo inshuti zabo twebwe
kukuru wazi yuko mugambo wa sene ipona umizi ngorane nyeshi wachi waja muhindi migambo twaje kuteya kamu abadasigana bagiye migambo itandukanye kubera amatwara mabi y'umugambo cyangwa n'ibindi uno munsi umugambo ukaba ari umugambwe uri mu rwaruka rwinshi n'umugambwe uri mu abahumure n'umugambo tubona yuko n'abakera bari ko barawuhurumbira bari bawuvuye mu kera tugasaba rero nabo benshi bataraza ni bamwe bavuga bati kinzo bizogora mutashize hasi nzoza abo nibo dusigaje kugarukana abo nabo ni bakeyi tuzo tuza strategie ngene twoje inama n'ingingo tukabarondera kugira ngo ikandasi yacu tuje hamwe twabikoze kandi turabikora niko mu rugamba rwa misi yose rutatworohera kuko niwacu muri twebwe hari abatabyumva mugabo ko iteza kubumbisha kuko nitubona idatsinze kandi turabasa amajwi menshi byogora ibyerekeye abajene ibyerekeye abajene ni uko twamenyesha yuko turi kudukorana n'abajene benshi imigambi myinshi urabona ko leta y'uno munsi yashyizeho umugambi wo gushyiraho ibanki y'abajene tugiye gukora utuje kose tugwize akazi hariho abo bajene gikuru niko abajene bagura umwe babiyegura kuko akazi kataboneka nk'uko bisanzwe ugasanga akazi bimwe na bimwe gatanzwe ngurambe imigambo cyangwa ibindi ibyo rero tugiye gushyira mu ngiro politike ibigombe n'amasezerano yarusha kutandukanya ibibanza na politike ibibanza by'ubuhinga kandi ubuzi bugatangwa ku mugaragaro tugiye gushyiraho politike ya bimwe twita decentralization icyo bita les etats locaux ku buryo ibintu byose bizokorerwa mu makomine ku buryo musantere azi wazi yuko bisaba shomeri bangahe bisaba ize bangahe musantere akaba ariwe jisho ry'umukuru w'igihugu koko iki tugiye gukora ni uko hariho ibintu twabonye muri kaze aho umugambwe uba uri ku butegetsi uba ushaka kuba leta tugasanga rero umugambwe agasumba umushiranganzi tugiye gusubiza icyo twise la restauration de l'autorité de l'etat aho umushiranganzi muri leta aba afite amabanga ariwe uba responsable wa mbere y'ibiri kuberankurwa muri icyo gikorwa ciwe azobajejwe abajene rero dufite imigambi myinshi utanga uzi mu makomini wabo cyane cyane tukizeza yuko abarundi turi benshi cyane bose kandi
izo nyishu mbona ari nyishu zishikiye ku nyota umwe mu baduteye akamukanya Niyonsaba Adonis yari yabaje imigambi mishasha muzobanza neza ku migambi leta y'u Burundi yatanguye mu 2015 cyangwa imufite iyindi migambi mishasha
twebwe ntitwoza tuvuga tuti tuje gukuraho ibyariho tuje gushitsa cyangwa gushikana imigambi myiza ariko irakorwa tukongereza iyi migambi turaje umugambi w'igihugu w'iterambere tuzoja kuwushyira ku n'umugambi mwiza cyane tugiye kuwushyitsa kuko imigambi yamifatwa yamibigwa gute mugabo tugiye tuzoraba dufatanyije n'abadasigana n'abarundi bose kandi kitwebwe tuje kugira ngo dutware abadasigana tuje kugira ngo dutware abarundi bose
icyo rero cyari gice ikiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkurikije yagiranye na Vice Perezida wa mbere w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo watowe n'umugambwe Iprona kuzawuhagararira mu matora ataha matora ya y'umukuru w'igihugu ni mu mezi rero atatu gusa ari imbere ubwo handi makuru twabagezezeho ni ayerekeye igihugu cya Sudani muri Sudani yepfo umwe mu bayobozi bakomeye utavuga umwe na leta yavuze ko igikorwa cyo guhuza ingabo cyagombaga kuba bitarenze tariki 22 y'uku kwezi kwa kabiri kitagishobotse inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump harabonana uyu munsi kuwa kane na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kuri Presidency ya Amerika yitezwe ko abo ba perezida bombi baganira ku masezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi naho leta ya Tanzania yanze ibyifuzo by'abatavuga rumwe nayo basaba amavugurura muri komisiyo y'igihugu y'amatora ni mu gihe rero muri icyo gihugu amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka utaha naho ababuranira Laurent Gbagbo wa Côte d'Ivoire wahoze ari perezida batangaje ko yagombye kurekurwa nta kindi kibanje gusabwa mu gihe ategereje kuburana mu rukiko rw'ubujurire ni nyuma yo kugirwa umwere n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwirahe mu Buholandi. Mwakoze rero mwese kudutega amatwi, tubararikire handi makuru. Ibiganiro byacu Samoya n'igice ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Zoitech yarafatanije na Facile Gebeho. Ibiganiro byari hagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mwumvaga Eugenia Mukankusi. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.